Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika isamira nira i Washington DC mu kinyi kinyarwanda. Nshuti mwese muduteza amatwi ndabaramukije aha muri studio ya gatano muri kumwe na Frederic Munikije.
Aho yanitanga ishaka nanje ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri Nosa.
Ndifuza ko ibihinduka ubuzima Ministeri banyu ubuhinzi n'ubworozi ibikorwa remezo Ministeri uri hano ntabwo abantu bashobora kujya bajya gukoresha imihanda umuhanda ugahinduka inzira y'ibirenge.
Uyo ni Perezida Paul Kagame w'u Rwanda igihe abashikiranganji bariko bararahira mabanga bajejwe.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imigambwe itavuga rumwe na leta ihamagarira abanyagihugu kugarariza amategeko guhera ku itariki imwe z'ukwezi kwa 10. Ibyo ni mu mugambi wo kwiyamiriza ukuba atamatora yari yategekanijwe araba muri icyo gihugu.
Muri Niger, abantu 24 basize ubuzima mu mvura isegenya.
Leta zunze ubumwe za Amerika n'ibihugu bicudutse byongeye kwishyura agasomborotso k'imyimenyerezo ya gisirikare y'amamisiri atemewe n'amategeko mpuzamakungu yagizwe na Korea ya Ruguru, ariko ubu yabikoze mu buryo bw'ibitero nyabyo.
Amazi murengera aragiramiye ibice bitarike by'intara Texas muri Leta zunze ubumwe za Amerika. Amakuru hamwe n'ayandi turabashikiriza mu kanya kari imbere.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imigwi itavuga rumwe na leta ihamagarira abanyagihugu kugarariza amategeko guhera ku itariki imwe z'ukwezi kwa 10. Iyo migambwe isaba abanyagihugu kubikora mu mugambi wo kwiyamiriza ukuba atamatora yari yategekanijwe araba muri icyo gihugu. Uku kugarariza amategeko bizoba bigizwe n'ukutariha amakori hamwe n'ayandi maserivisi ya leta. Felix Tshisekedi, umuhungu w'umuhisi Etienne Tshisekedi, yahoze ayoboye urunani rw'abatavuga rumwe na leta ya Kongo, hakaba n'umukuru w'ihuriro ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi RASOP, yabwijwe rya Amerika kwivyo iyo myerekano murantunga igamije kwereka Perezida Kabila Joseph yuko atacemewe mu maso y'abanyagihugu. Tshisekedi avuga ati, kuva ku itariki 10 z'ukwezi kwa ku itariki imwe z'ukwezi kwa 10 tuzogararika twereke Kabila yuko atacakiri. Ati azoba umunyagihugu asanzwe atagishobora kuvugira abanyagihugu mu izina rya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati ibyo bitegerezwa kumenyekana. Bamwe mu bakurikiranira hafi ikibazo cya Kongo barafise amakenga yuko uko kugarariza leta banka kuriha amakori bizotuma ibintu vyunyuka muri ico gihugu. Yamara Tshisekedi siko abibona, akongera akavuga ko umugambwe wabo utagifise umugambi wo kuganira na leta ya Kabila.
Mu gihugu cya Niger, abantu bashika 44 bitavye umuremyi bahitanywe n'imvura y'umurengera. Umuyobozi w'ibiro by'igihugu bijejwe gukingira ibyaduka Colonel Abubakar Bako yavuze ko iyo mvura isegenya yasambuye amazu amajana n'amajana kuva mu kwezi kwa gatandatu. Ishyirahamwe mpuzamakungu mu kwezi kwa gatanu ryaragabishije abanyagihugu 170,000 bashobora gutakaza amazu yabo. Imvura y'isegenya yaguye mu mwaka 2016 yarahitanye ubuzima bw'abanyagihugu 60 yongera isenyura amazu ibihumbi n'ibihumbi mu gihugu cya Niger.
Tukiri muri Afrika, mu karere k'ibiyaga binini kandi kuri uno munsi wa kane, leta y'u Burundi ya Tanzania kumwe n'ibiro vya ONU bijejwe impunzi ku isi byatangaje ko byashitse ku mwumvikano w'ukungene bagiye gutahukana impunzi z'abarundi zifuza gusubira mu gihugu cyabo. Aho ni mu gihe igihugu cya Tanzania cyari kimaze iminsi kibona ko ivyo bikogwa biriko birarandira. Ubu impande zose zegwa n'icyo kibazo cy'impunzi z'abarundi bifuza gutahuka zivuga ko zigiye gukorana kugira igikogwa cyo kubatahukana kive mu nzira zitahukane izo mpunzi mu mutekano no mu gateka kabo. Ivyo bikogwa bigiye gutangura mu ntango z'uku kwezi kw'icenda kugiye gutangura. mu kwezi guheze hari haravuzwe byinshi umukuru ku mukuru w'igihugu cya Tanzania nyuma yaho ahamagara impunzi z'abarundi gusubira mu gihugu cyabo. Muri iki gihe igihugu cya Tanzania cyakiriye impunzi zishika ku 350 ziva mu bihugu bibanyi, ibice birenga 2/3 biva mu Burundi. Umushikiranganje wa Tanzania jejwe intwari hagati mu gihugu amenyesha ashimitse yuko atampunzi zizosubizwa mu gihugu cyabo ku nguvu.
Tubibutse ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradio hijwe ya Amerika ibisigarira byo mu yaga w'imvura igihuhusi simusiga citirwe Harvey muri leta z'umuzi Amerika byatumye haba imvura yagakura mu ntara Louisiana uyu munsi kwa kane mu kigihe intara Texas yoyo yariko iratangura kugabanukamwo umudengeri w'amazi. Abahinga mu byerekeye ibihinduka ry'ibihe bavuga ko ibice bimwe bimwe byo mu ntara Louisiana bihava bigwamwo imvura ishika ku masantimetero ari hagati ya 10 na 20 uyu munsi kwa kane muri iki gihe gihuhusi kirimwo imvura isigenya Harvey citezwe gutandukira no kubandanya mu ntara zitari nke zirimwo Arkansas, Mississippi, Tennessee na Kentucky. Ibiro by'igihugu bikurikirana bihuhusi simusiga byatangaje ko naho atamvura isigenya itezwe muri iki gihe mu gisagara cha Houston umurengera w'amazi ubandanya kugiramira abanyagihugu muri ico gisagara hamwe no mu gisagara cha Beaumont mu ntara ya Texas hamwe n'umumanuko ushira urengero rw'intara ya Louisiana muri indwi yose.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bicuditse byongeye kwishura agasomborotso k'imyemenyerezo ya gisirikare y'amamisiri atemewe n'amategeko mpuzamakungu yagizwe na Korea ya Ruguru, ariko ubu yabikoze mu buryo busa nk'ibitero nyavyo. Amabombe abiri yo mu bwoko bwa B akarongo rimwe yarungitswe avuye ku nyanja ya Amerika ya Guam akurikijwe n'igurukishwa z'indege zine zo mu ngwano zo mu bwoko bwa F-35 byagurukiye mu birere by'igihugu cya Korea ikiringo c'amasaha 10. Ivyo vyakozwe mu ntumbero yo kwerekana inguvu z'abasirikare b'ivyo bihugu. Izo ndege z'Abanyamerika zagenda ziherekejwe n'iz'igisirikare c'Ubuyapani zagiye zirarasa ibisasu mu birere vya hafi y'ubumanuko bwa Korea y'Epfo ahitwa Pilsong. Ivyo vyakozwe inyuma y'iminsi ibiri Korea ya Ruguru igize agasomboruso k'imyemenyerezo ya gisirikare aho yagurukisha amamisiri hejuru y'igihugu cy'Ubuyapani.
Umushikiranganje wa mbere w'igihugu cya Iraq yatangaje ko abasirikare b'igihugu batsinze umurwi w'intagondwa za Kiislamu mu gisagara cya Tal Afar hamwe no mu ntara yose ya Nineveh. Haider al-Abadi yavuze ko umunezero ari wose kuko insinzi yabonetse mu ntara Nineveh, yongera aratangaza ko iyo ntara mu iki gihe iri mu minwe ingabo z'igihugu. Urunani rw'abasirikare rongowe na Leta Zunze Amerika rwasohoye itangazo rikeza ingabo z'igihugu cya Iraq yamara ruragabisha ku igikorwa gikomeye kitararangira kuko hashobora kuba hakiri imitego y'amabombe yateragijwe hamwe n'abagwanyi b'uyu murwi w'intagondwa bashobora kuba bacinyegeje. Ibitero vyo gutuza uyu murwi w'intagondwa mu gisagara cya Tal Afar hagati ya Siriya ku 180 by'uburengero bw'intara Mosul uyu murwi wahora ucumbitsemwo yatanguye kwigenekezo rya 20 y'ukwezi k'8.
Iyi radio ijwi rya Amerika isamiraniye Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2, mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3.
Mushura kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com. Mushura no kudukurikira kuri Twitter na radio yacu. Perezida Paul Kagame yarahije abashikiranganji bashasha 20 hamwe n'abanyamabanga ba leta 11. Perezida Kagame yasavye abo bategetsi bashasha kurushirizaho gukorera mu mwumvikano. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumita Kabuyi ari i Kigali mu Rwanda.
guverinoma yarayishyizweho niyo ya mbere umubare w'abagore ruto w'abagabo muri guverinoma y'u Rwanda. Mu ijambo ryarahiza abaminisitiri 20 bashyizwe muri guverinoma nshya n'abanyamabanga ba leta 11 mukuru w'u Rwanda yinubiye icyo yise kudakorana hagati y'abagize leta ye.
Minisiteri imwe ugasanga irimo abaminisitiri 3 ubwo wenda ni minisitiri umwe n'abanyamabanga ba leta ni minisitiri 3 mukamuraho tuganira ugasanga ukwezi amezi 6 umwaka basa nkaho badakora no kuvugana bikaba ari ikibazo bari mu nzimu bayobora ministeri ubwo rero birumvikana niba ba ministeri 3 batavugana ubwo ba ministeri bavugana n'abakozi babo ubwo se imirimo ikwiriye kubikorwa yuzuzwa niyo ministeri ubwira ko
mukuru w'u Rwanda yavuze no kuri ruswa ikomeje kuvugwa mu butegetsi bw'u Rwanda atunga gatoki za ministeri zinyuranye harimo ibikorwa remezo ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi iy'uburezi ubutabera kandi izo ministeri zose abari basanzwe baziyobora ni nabo bazigumyemo
ministeri y'uburezi ndifuza ko ibintu bihinduka ubuzima ministeri y'uburanyi ubuhinzi n'ubworozi ibikorwa remezo ministeri uri hano ntabwo abantu bashobora kujya bajya gukoresha imihanda umuhanda ugahinduka inzira y'ibirenge cyagomba kuba metero 6 indwi kigahinduka metero 6 ministry of justice ibi byose kubirwanya mu mategeko bigomba gukorwa abo bantu birirwa banyereza imitungo bagira bate y'abaturage barangiza bagasa n'ababyigamba niyo waba warabaye cyangwa ngo warashatse kuba perezida w'igihugu bikakunanira ntabwo biguha immunity ubwo abumva barumva icyo mvuga.
Guverinoma yarahijwe na Perezida Paul Kagame iyobowe na Bwana Edouard Ngirente impuguke mu by'ubukungu waje asimbura Bwana Anastase Murekezi uyu waraye n'abagizwe umuvunyi mukuru. Guverinoma yarahiye kuri uyu wa kane ni guverinoma yiganjemo abakiri bato ndetse n'uyikuriye afite imyaka 44 y'amavuko. Ikigaragara kandi muri iyi guverinoma ni umubare munini w'abagore barenze urugero rwa 50%. Mu baminisitiri 20 bashyizwe muri guverinoma nshya 11 n'abagore. Nubwo habaye impinduka mu binjiye muri guverinoma nshya hakinjiramo amasura mashya ministeri zikomeye zagumanya bari basanzwe baziyobora nka ministeri y'ingabo y'ubutegetsi bw'igihugu iy'ubukungu ndetse na ministeri y'ububanyi n'amahanga. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze cyane Asumta Kaboyi. Dukubitire mu Burundi, inama nshingamateka y'u Burundi kuri uyu wa kane yagenye umugwi w'abashingamateka 12 bazokwiga mu mezi 3 ibiri mu cegeranyo c'abahinga ba ONU bigenga batohoza kuvyaha byakozwe mu Burundi mu myaka 2 heze. Uwo mugwi ufise ibikorwa igikorwa cyo kuraba ukuri hamwe n'ibinyoma biri muri ico cegeranyo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Burikaneza ibujumbura mu Burundi.
Tukaba twemeje ko rero umugwi tuhaye ibikorwa 100%
inama nshingamateka kuri uyu wa kane. Igihe inama nshingamateka ari hejeje kwemeza umugwi w'abashingamateka uzokwiga mu kiringo cy'amezi 3 ibiri muri raporo y'abahinga babo nibigenga bajeje gutohoza kuvyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu 2015. Ico cegeranyo nubwo kizosohoka mu kwezi kw'icyenda leta yamaze kukibona natwamenyesha amakuru bakiduhaye. Muri makabo bahinga bemeza ko mu Burundi hakozwe ubwicanyi burobanura abantu baranyuruzwa abandi barahohoterwa co kimwe n'abatawe muri yompi ataco bazira hamwe n'abafashwe ku nguvu. Abahinga bigenga ba ONU bemeza ko ivyo vyaha vyakozwe namwe mu bagize inzego z'umutekano mu gisirikare igipolisi n'iperereza hamwe n'imbonerakure. Bashikiriza kandi ko ivyo vyaha bifatwa nk'ivyagahomera bunwa. Umushikiranganji w'agateka kazi na muntu asigura ko iri muri iyo raporo bisa n'ivyo vyakozwe mu 2015 akabibonamwo ububeshi. Martin Ivyabandi:
igihe haje wa mugwi wazangaha kuko harabonetse rezolusiyo muri 2015 turabemera baraza barakora barazunguka bambara n'igihe kirekire baratanga raporo yabo ya leta banateje cyane hageze ko tutayikorera ko ariko turakora ijoro n'umutaga raporo turayibahera iragenda na tous les ambassades ziri sur place ngaha mugabo nta kantu kamwe bigeze bafatirako no mu gifaransa ikubitwa no mu cyongereza. Twero twagiye turakurikirana turaraba amaraporo yose kunagera kurikirana raporo ya UNIP nta nakantu na kamwe bahinduye muri iyi raporo ni vya bindi bateruye
ariko bamwe mu bashinga amateka basanga abo bahinga badahuguza
abantu bazimangana bene bo amaradi akabavuga bo bagatekatera mu karubahirije ahoga na muryango wa ntasano yobanga na mahoro Burundi uwo bazajabigira imana muryango wiye uwo bazandirandikura iriki uwo bazasugwa vuba Salvatore wo kumusenya yumva ngo abantu bariho kandi SNDH yarabyanditse neza sinzi rero ko raporo za SNDH dashikira bashikira ngaje
Shwa kumbaga ibitsika byatowe uruzi kanaka kenade zatewe hanaka abantu bagakomereka abandi bagapfa mugabo karindira resulta des enquete ugahebura hanyuma rero ayo maraporo agaca bivuga yoyo hoba habuze iki kugira ngo amatohoza batanguwe ahere kandi tubone icyayavuyemo
Abandi bashinga amateka nabo baraje gushinga n'ingingo ya leta yo kwikura muri sentare mpuzamakungu mpana vya CPI.
Mwatubare yuko sentare mpuzamakungu ziza ariko sentare z'Uburundi bwacu zibazananiwe. Igihe habaye igihangange canke mwananiwe tukatwaravuye muri sentare mpuzamakungu. Bitoca bigenda gute?
Ikiringo cuko Burundi buzoba bukuye akarenge muri sentare mpana vya mpuzamakungu irahe kizorangira mu kwezi kw'icumi uruno mwaka turimo. None mushikiranganje murongoye muriteguye gukurikirana no guhasha ivyo vyaha iyo sentare yagomba gukurikirana kugira ngo ntihagire abitwaza ko ivyo byo kuyivamwo ari gusasira indava ngo kudahana
umushikanganje w'ubutungane Emile Valentine Kanyana arahumuriza
nta muntu numwe ari hejuru y'amategeko yaba ukomeye yaba muto uzokwita mu bintu bimutuma agwa mu cyaha yamati wese wari wese ukazogihanirwa ni turi mu ishyamba nta numwe ari hejuru y'amategeko Harabavuze ngo kwabajournaliste ngo abanyepolitike ngo bafunzwe ngo bagize nti mu bisanzwe nta gihe na kimwe identification y'umuntu yakoze icyaha ifatira ku mugambi ifatira ku cyaha yakoze umurongo utukura muri politike mu madini mu bikimukindi cyari cyo cyose gikorwa mu gihugu n'umutekano w'igihugu n'agatika kazira muntu
Amatohoza yakozwe n'umugwi w'abahinga bawo nibigenga azojanwa mu bikorwa z'inama y'agati y'akazi na muntu bizobera Geneve mu Suisse mu kwezi kw'icenda buca twinjiramwo uwo mugwi nawo utegerezwa kubishikiriza kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ari nako kazobamenya ingingo gafata leta y'Uburundi maze kuvuga ko ingingo zose zizofatwa zifatiye kuri iyi raporo izoze yamiriza kuko zishingiye ku binyoma gusa umugwi wo gutohoza ku mabi yakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane mu 2015 washinzwe ingingo ya 33, 24 y'inama y'agati y'akazi na muntu muri ONU ku itariki ya 30 ukwezi kw'icyenda mu 2016 abahinga bawugize basavye kongerwa ubundi mwaka kugira ngo bagire amatohoza yabo neza eroje uri ka neza Bujumbura ijwi rya Amerika
tubibutse inshuti mwese ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika umuryango n'inshuti za Sinapole Rwigara barabandanya gutabaza basaba abumenya irengero ry'umuryango bavuga ko watwawe n'igipolisi cy'u Rwanda ariko igipolisi cy'u Rwanda kirahakana ivyo birego turi kumwe na Aristide Rwigara umuhungu wa Sinapole Rwigara akaba na musaza wa Diane Rwigara yagerageje guhiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda ariko agatangarizwa ko atakwije ivyangombwa mwiriwe neza mwaramutereza umushinja ya Aristide Rwigara
mwiriwe
murakomeye
yego
murashaka kutubwira makuru ya nyuma turazi ko umuryango wanyu uri kurarondera mushikawe kana umuvyeyi wawe nawe bavukana n'abavukana na mushikawe abo muvukana bose amakuru ya nyuma mufise avuga iki kuvyereka irengero ryawe
okay amakuru dufite yuko nuko nta makuru en fait hago dushobora kuvugana nabo ntago tuzaho bari police iri gukomeza ibesha ngo ntago yafite kandi tuzi neza yuko babajyanye ku wa kabiri bari baba banze ku bari ba babashyize amapingu mu inzu barasaka inzu yose bafata ibintu byose bafata n'amabiju na kashe yose ngo bafashe ibintu byose mu nzu bavuna mama mu kuboko no mu mugongo bajana none buba polisi ikubesha ngo ntago izaho bari
hoba hariho abanyagihugu baba muri iyo micungararo bababonye babatwara
donc ibyo ndi kwabwira ubu njewe mbizi neza ni umuntu wabibonye wabimbwiye kandi umuntu nizeye ariko umuntu nyine ntago navuga uwo ari we kubera nyine ngomba ntago shaka kumuteza ibibazo ariko njyewe ndi umva niba polisi kuvuga ngo ntago bafite icyo gihe rero ndi gusaba abantu ngo bajye mu rugo barebe na birebere nabo kuko niba bahari ngo numvise ngo hari abasirikare bagose inzu yose abasirikare barashaka iki
ikintu mwibaza ko umuryango wanyu wo ufitaniye ingorane na leta y'Rwanda niki ikintu cyo bacaratumye abapolisi baza gusaka no gufata nabi umuryango wawe niki
barashaka ibintu byacu nibyo bashatse kuva kera nibyo biciye papa umuntu wese wakurikiye inkuru yabonye ikintu badusenye hoteli bagahora bafata ubutaka buri munsi bafata ibindi iriya ganda gitabi barishatse kuva kera bahora batoteza papa kugeza bamwishe none ubu nyine bari mu bikorwa byabo bya nyuma byo gushaka gufata ibintu byose bari guhimba ngo barimo amamiliyari atandatu cyangwa ngo bujyane ngo y'ibyo amasinyatire ibintu nk'ibyo ibyo ni ibibe ibyo nibyo bari guhimba byose abanyarwanda bose ndikwibwira yuko iriya sisiteme iriya rejime bazi neza ukuntu ikora n'abakriminali n'ababeshi gusa kandi biriya bintu
ko muri iki gihe mushyana Aristide muri iki gihe abapolisi bavuga ko batigeze batwara umuryango wanyu ahantu mwibaza uwo muryango wo buri nihe cyangwa ikintu mwibaza ko cuba cabashike niki
nyine dutinya yuko dutinya the worst yuko bashobora kuba babishe cyangwa babajugunya ahantu zazongera kubumva nyine niyo mpamvu nyine turi gusaba buri muntu wese ubishoboye yaba mu ambasade cyangwa gushyira pressure kuri iriya leta ngo babarekure kandi ngewe ndi kubabwira bari kubeshya bavuga ngo ntabwo bafite bari kubeshya kandi agomba kumenya yuko biriya bintu by'aba bantu barabirambiwe
ikintu mu muryango wanyu muri ko murakora kugira ngo ukuri kuje aho nani ikihe muri kihe
I'm sorry mushobora gusubiramo
ikintu umuryango wanyu aba uri i Kigali canke mu Rwanda canke abari hanze ikintu muri ko murakora kugira ngo ukuri kumenyekane n'iki
turi kuvugana nyine na Human Rights Watch turi kuvugana na Amnesty International turi ku reaching out ku muntu wese dushoboye nyine dushaka kubishyira hanze kugira ngo polisi imenye yuko ibikorwa by'ibyaha barimo bizwi bari kuri bashyire hanze nyine ni no kuvugana na presse nyine nk'uko ndi kuvugana namwe kugira ngo situation imenywe abantu bamenye yuko biriya bari kuvuga yuko polisi iri kubeshya yarabambuye yarabajyanye kandi na biriya bintu bari guhimba ngo tax evasion ngo nibyo gufoginga amasignatures nta muntu n'umwe ubyemera
Aristide Rwigara turize ko muzashobora kubona n'umuryango wanyu mugateba mugatoraho umuryango wanyu uri muri iki gihe natwe tuzogerageza tusubire turabe tusabe abapolisi ko boduha inkuru y'imvaho kuri icyo kibazo urakoze cyane rwose bamwe mu banyagihugu bafise amatongo ku musozi wa Rubavu bavuga ko babayeho nabi cyane kuko batacemererwa kurima bavuga ko ubutegetsi bwashizeho inkera gutabara zirirwa zirabahiga kandi hari nabo zikubita zikabavuna ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko utazigera bwemerera abo barimyi gukoresha ubutaka icyo utagenewe ni inkuru ya mugenzi wacu Claude Ganza mu Nyamagana
abahinga hariya mu musozi baduhaye ibyangombwa by'ubutaka ariko mu by'ukuri usanga birirwa bari gutwiruka ngo kuko baduhagaritse guhinga kandi niho haradutunze hadutungiye abana ariko kugeza na n'ubu
ivuga ko ubuzima bukomeje kubabera insobe bitewe no kuba barahagaritswe guhinga kandi aricyo cyari kibatunze nyuma y'igihe kirekire barabujijwe kongera guhinga kuri uyu musozi baje gukomorerwa banahabwa ibyangombwa by'ubutaka biriho icy'ubutaka bugenewe gukoreshwa ariko baremeza ko ntacyo bibamariye kuko bataremererwa kububyaza umusaruro
yewe ndacyo bitumariye kabisa si inzara niyo igiye kuzatwica bitewe no kuduhagarika kandi ari wayahadutunze
waruhafite ubutaka bungana gute
wowe eh nemba fite ubutaka bwinga ariko ubundacyo bumarije aho guterwa amashamba bakagombye kureka agaterwa amashamba aho guhingwa agahinga naho urutoki tugaterwa urutoki ariko ibyo byose ndibabitwemerera
uhinze injura itatu nabwo turukwirukanga bari kutwirukaho ngo icyo badushinje ngo nugutera ibiti ubwo rero nibyo bitari byo tuzagaburira abana niba ari tuzategereza igihe kizakurira niho ngo niho twin nicyo gihe tuzarira bikatuyobera
aba baturage bavuga ko hari inkeragutabara zishinzwe kubahiga kandi hari nabo zikubita zikabavuna ariko kuko nta yandi mahitamo bajyaho basa nk'abiyahura
n'ubusanga mbese nugezemo ni igiti kabisa nk'ijo bundi hari umubyeyi wagiye guhinga bamukubita ngo niyurubavu ukumva ko buri guhinga mu wawe ugasanga urubavu bararuke banyije
n'ukwiye wababona ugaca ukiruka bakwirukaho nuko bagufata bakakujyana ku murenge
iyo bakugejeje bigenda bite
nuko gufunga
ugufungiye kingani
ndi mise 3
mbese icyo gukora cyose ni ingoni mwana tuvuganira kuko rubavu rwose ubutumeze nabi cyane musozi ko harimo zo ngabantu bagera ku gihumbi bose bahagaritswe ahubwo igihumbi barenga
ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bavuga ko guhagarika ibikorwa by'ubuhinzi kuri uyu musozi byatewe nuko byakururaga imyuzuri ikangiza byinshi ariko hamaze gukorwa inyigo neza abaturage bahawe ibyangombwa n'amabwiriza bazakurikiza Murenzi Janvier numuyobozi wungirije w'akarere ka Rubavu ushinzwe iterambere ry'ubukungu.
Ni umutungo mu byukuri wabo haterwa amashyamba na habo habaraho genewe guhingwa kuko naho harahari ahadahanamye cyane naho na habo twakoranye rero inama nyinshi n'abaturage tubasobanurira ingaruka ziri mu guhinga uriya musozi kuko zitera isuri ndetse ubwabo bashyiraho na komite ishinzwe kuganira n'ubuyobozi no gukurikirana ko ibyemezo byafashwe mu nama zaduhuje zitandukanye byubahirizwa muri byo rero nuko harimo gutera ibiti
ubuyobozi bw'aka karere buvuga ko kwikubitiro bwatanze imbuto zisaga 2028 z'ibiti bivangwa n'imyaka kandi hari ibindi 3328 birimwe by'amashyamba n'ibyera imbuto ziribwa abaturage bagiye guhabwa akaba ari byo batera icyakora Murenzi Janvier yashimangira ko abatsimbarara bagashaka gukoresha ubutaka icyo butagenewe bo batazihanganirwa ariko bigakorwa nta uhutajwe
kukirebana n'imikoreshereze y'ubutaka bwa hariya hantu ntabwo ari uguhinga ni umusozi ugenewe amashyamba yaba amashyamba asanzwe cyangwa se ibiti by'imbuto ariko harimo abakiyiba bakajyayo ntabwo rero byemewe icyo twabasaba ni ukugira ngo barebe cyangombwa bafite giteganyirizwa iki icyo giteganyirijwe nicyo gikwiye kuba gikorerwa aho ngaho naho niba hari ababa babahohotera twumva ko icyo kitaba aricyo kuko ufashwe arenze ku mabwiriza ntabwo akubitwa ahubwo afishikirizwa ubuyobozi akabazwa impamvu yarenze ku mabwiriza agahana hakurikije amategeko
abahingaga ku musozi wa Rubavu basanga leta ikwiye gutegura uburyo burambye bwo gukora amatarasi atuma ubutaka budatwarwa n'isuri ariko bagakomeza guhinga bakabona ibibatunga gusa ubuyobozi bwo bubasaba kudahirahira baca ku ruhande biteganyijwe cyangwa basaba ko byahinduka kandi bushimangira ko leta igenye igikwiye gukorerwa ahantu yamaze gushishoza ubuyobozi kandi buvuga ko icyemezo cyo gutera ibiti ku musozi wa Rubavu ari igisubizo kirambye cyo gukoma mu nkokora isuri yangizaga byinshi cyane cyane buruko imvura iguye Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio ya Amerika
imbere gusozera ibiganiro byacu byo kuri isaharika tubibutse incamake y'amakuru makuru twabashikije mu kanya
Rokoze Frederic twavuze ko imigambwe itavugwa rumwe na leta iharanira demokarasi ya Kongo ihamagarira abanyagihugu kugarariza amategeko guhera ku itariki imwe z'ukwezi kwa cumi iyo migambwe isaba abanyagihugu kubikora mu mugambi wo kwiyamiriza kuba atamatora yari yarategekanijwe araba
mu gihe ucanije twabwiye ko abantu bashika 44 bitavye umuremyi bahitanywe n'imvura isegenya
twabwiye kandi ko kuri uno munsi wa kane leta y'u Burundi ya Tanzania kumwe n'ibiro vya ONU bijejwe impunzi ku isi byatangaje ko byafashe byagize umwumvikano kungene bagiye gutahukana impunzi z'abarundi zifuza gusubira mu gihugu cyabo
umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Iraq yatangaje ko abasirikare b'igihugu batsinze umurwi w'intagondwa za Kiislam mu gisagara cya Tal Afar hamwe na mu ntara yose ya Nineveh
Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bicuditse byongeye kwishyura agasomboroso k'imyimenyerezo ya gisirikare itemewe n'amategeko ya leta ya Korea ya ruguru mu gukora ibyo ibisa nk'ibitero mu karere ka Korea ya ruguru n'iyepfo
Inshuti mwese mukundira radio hejwe ya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngahatu ni akandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu yabwizi uyu hamwe na Innocent Kibenyi yadufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye kuri micro mwari kumwe na Frederic Nkundikije
na Oriane Tangisha turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza mwakoze.